Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu www.radioyacu.com muri studio muri kumwe na Frederic Munikije
Nanje Eugenia Mukankusi turabaramukije rero tubahikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Leta y'u Burundi yasohoye itangazo kuri uyu wa mbere ivuga ko yatangajwe kandi yamiriza inkingo zo mu bihe bigoye by'umutekano yafashwe ku Burundi kuva mu 2015.
Leta y'u Burundi isaba ahubwo umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurimbura neza ahagaze ku byerekeye u Burundi bikenewe ahagarike ibyashikirije binagoye gutahura.
Ubu ni Prosper Ntahorwamiye umuvugizi wa Leta y'u Burundi ibindi kuri inkuru murabyumva mu kanya.
Mu gihugu cya Somalia igitero cyakozwe intagondwa za Kiislamu cyahitanye ubuzima bw'abasivile indwi cyongera gikomeretsa abatari bake.
Mu Bufaransa ku munsi wa 19 hari mu myigaragambyo uyu munsi basakiranye na police kuri station ya gari ya moshi i Lyon.
Mu gihugu cya Algeria umukuru w'intwara miheto yitavye umuremyi.
Naho muri Gabon kapitene w'ubwato hishwe n'abayobyamato bashimuse abashinwa bane i Libreville ubwo bagabaga igitero ku mato ane hayo hamwe n'andi makuru twabateguriye ni mukanya mugume hafi ya radio yanyu.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi umurwi w'intagondwa za Kiislamu mu gihugu cya Somalia Al-Shabab watangaje ko ari wakoze igitero cabereye ku ihoteli yo mu gisagara ca Galkayo mu ntara ya Mudug ku munsi wa gatandatu. Icyo gitero cahitanye ubuzima bw'abasivile indwi nk'uko bitangazwa n'itorokanyo ry'amakuru Reuters. Umutetsi wo muri icyo gisagara yavuze ko icyo gitero cakomerekeje kandi abandi bantu barenga 20. Al-Shabab uramaze kwigarurira ibice bitari bike vy'intara ya Modug yamara nturigarurira gisagara ca Galkayo. Uyo murwi w'intagondwa za Kiislamu waratwaye intara nka yose yo mu manuko w'igihugu ca Somalia gushika mu mwaka 2011 igihe uwo murwa ku murwa mukuru Mogadisho n'inteko za Afrika zijejwe kugarukana amahoro mu cyo gihugu. Yamara naho watakaje intara zitari nke umurwi Al-Shabab wamakoze ibitero bikomeye mu gihugu ca Somalia.
Tuve muri Somalia tujya muri Gabon aho habaye iby'amato muri icyo gihugu bateye amato ane aho yarahagaze mu gice cy'umurwa mukuru Libreville. Kapiteni w'ubwo bwato arapfa na w'umunyagabon abashimuta kandi abashinwa bane bakoraga muri ubwo bwato. Ingabo zishinzwe umutekano za Gabon zashigikiwe na polisi mpuzamahanga hamwe n'ingabo zo mu karere ubu barimo gushakisha abashimuswe hamwe n'ababatwaye. Ubwato bumwe ni ubwa Santram ni sosiyete ya transport yo mu nyanja ifite icyicaro muri Gabon. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press byatangaje ko uwo mukapiteni yakoreraga Santram. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga ko hamato abiri muri ayo ane ara ya Sigapeshe isosiyete y'Ubushinwa na Gabon bifatanije niyo ikoresha abo bashimuswe. Ubwato bwa kane bufite ibendera ry'igihugu cya Panama nk'uko AFP ikomeza ibivuga. Aho amato ahagarara Libreville mu gihugu cya Gabon ntihakunze kugabwa ibitero cyakora bikunze kuba mu mazi azengurutse ikigobe cya Gine. Ibiro ntaramakuru ibiro mpuzamahanga bishinzwe ibyo mu nyanja bivuga ko 42% byishimuta bikorerwa mu mazi mu kigobe cya Gine.
Muri kamurabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Umukuru w'inkora miheto mu gihugu cya Algeria Lieutenant General Ahmed Gaed Salah yagize uruhara ruhambaye cyane mu ikurwa ku butegetsi rya Perezida Abdelaziz Bouteflika yitavye umuremyi uyu munsi kuwa mbere. Urupfu rw'uyo musirikare yarafite imyaka 29 rushitse mu gihe mu gihugu cya Algeria hagize iminsi haba imyerekano itavana ko yo gusaba ko abategetsi b'icyo gihugu batangira imihoho maze n'abasirikare bakagabanya uruhara mu vyerekeye politika. Urupfu rwa Gaed Salah rushora kutagira ingaruka nini mu vyerekeye butunzi hamwe na politike y'igihugu ca Algeria, ariko igitema makenga nuko mu kigihe hari abasirikare benshi bakomeye mu ico gisirikare cagumye cunze ubumwe bashobora kwifuza kumusubirira.
Tunyebuke noneho mu Bufaransa, aho abigaragambya basakiranye na polisi kuri uyu wa mbere kuri station ya gari ya moshi ya Lyon, mu gihe imyigaragambyo mu gihugu hose higeze ku munsi wayo wa 19. Abigaragambya barwanya umugambi wa perezida Emmanuel Macron n'amavugurura hajyanye na pansiyo ku bakozi bo mu nzego nyinshi za leta, n'ibyerekeye kuzamura imyaka y'amavuko ku kiruhuko cy'izabukuru ikaba 64. Station ya televiziyo y'Ubufaransa BFM yerekanye abapolisi bahanganye n'itsinda ry'abantu babarirwa muri 30 bigaragambyaga kuri imwe muri station za gari ya moshi inyurwaho n'abantu benshi Gare de Lyon. Iyo myigaragambyo yanabangamiye ingendo kuri station za gari ya moshi nini z'i Paris nka Gare du Nord inyuraho abagenzi bajya i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza ni Brussels mu Bubiligi hamwe na Gare de l'Est. Imyigaragambyo mu mpande zose z'Ubufaransa yanagize ingaruka ku ngendo z'ibihe bya Noheli, mu gihe abakozi bo mu bijyanye na peteroli n'ibikomokaho byitezwe ko batorera gufunga inganda ziyungurura peteroli nk'uko nk'uburyo bwo kwigaragambya.
Radio Ijwi ya Amerika, perezida w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron yaje kumusa mungu yarunamiye abantu baguye mu bitero by'intagondwa mu gihugu cya Niger mu rugo rugendo rw'iminsi itatu yagize mu bihugu byo muri Afrika yo mu rengero. Macron yari ku kaburi kafubwemo abasirikare 71 b'igihugu cya Niger inyuma yaho biciwe mu bitero cyabaye ku igenekezo rya 10 ryo ku kwezi kwa 12 bari mu ikampi iri kure mu gihugu. Yarabonanye kandi ku murwa mukuru na wa Niamey na perezida Muhammadu Issoufou mu nama yashimikiye ahanini ku bwicanyi bubera mu ntara ya Sahel. Inama nkuru y'abakuru b'ibihugu batanu bo muri iyo ntara itekanijwe hagati y'ukwezi kwa mbere mwakuza ikazobera mu gihugu cy'u Faransa. Issoufou yavuze ko yizeye ku iyo nama izoha abo batetsi akaryo ko gutera kamo amakungu kugira ngo afashe mu migambi yo kurwanya intagondwa muri iyo ntara.
Tunyarukire noneho muri Iraq, aho kuri wa mbere abanya Iraq ibihumbi bigaragambije i Baghdad no mu bindi bice by'igihugu nyuma yuko abanyepolitiki bahushije itariki ntarengwa yo gushyiraho ministri w'intebe mushya. Yagombaga kuba yashyizweho mbere ya saa sita z'ijoro mu ijoro ryakeye. Imyigaragambyo hirwanya guverinoma yari ikaze mu murwa mukuru bafatanije n'abashiyite, abifatanije n'abashiyite biganje mu majyepfo y'igihugu barigaragambya kuva mu kwezi kwa 10 baramagana ruswa, serivisi mbi bahabwa n'ibura ry'imirimo. Perezida Barham Sali w'inteko n'inteko ishinga amategeko barenze ku matariki ntarengwa yagiye ashyirwaho ngo ministri w'intebe mushya abe yashyizweho nyuma yuko Abdel Abdul Mahdi wari ministri w'intebe yeguye mu kwezi gushize. Mahdi na guverinoma ye bemeranijwe gukomeza imirimo kuzageza hemejwe ministri w'intebe mushya. Isezera ku mirimo rya Mahdi ntiryanyuze abarwanya guverinoma bigaragambya bari bavuze ko bidahagije ko ministri w'intebe asimburwa. Barasaba impinduka mu nzego zose za politiki bashyiriweho nyuma y'uko Amerika ivogereye igihugu mu mwaka wa 2003. Ibyo bavuga ko ari ruswa nta kamaro kandi ko ari ubuyobozi butagira icyo bufasha abanyayirake bakenye nubwo igihugu cyabo gikungahaye kuri peteroli. Kuva iyo myigaragambyo itangiye i Baghdad no mu bindi bice byiganjemo abo mu bwoko bw'abashiyite mu majyepfo ya Iraq mu kwezi kwa 10 abantu byibura 460 barapfuye, abandi bihumbi abarerwa mu bihumbi 40 barakomeretse.
Iradio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubibutse ko mu Burundi twumvikane ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 no ku metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3.
Turi no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu ni VOA radio yacu no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mukanya rero turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
ya makuru tetabune ku Burundi aho leta yamiriza ingingo ibandanya ibihe bigoye by'umutekano yafashwe ku Burundi kuva mu 2015 n'ingingo Burundi buvuga kwitangaje kandi itumvikana mu kiganiro hayi amenyesha makuru uyu munsi ku wa mbere umuvugizi wa leta Prosper Ntahorwamiye yasiguye ko kuba Amerika yavuze ko Burundi bubangamye umutekano n'imigendanire yabwo mu makungu bidasiguritse leta ya Amerika yari yabivuze hagati ukwezi kwa 11 ibikishije mu ikete ibiro vya Perezida Donald Trump vyarungikiye inama nshinga mateka ya Amerika. Mujyo kete Perezidansi ya Amerika yavuze ko ingingo zo mu bihe bigoye by'umutekano muke yafashwe ku Burundi kuva mu 2015 ibandanya bivuye ku bwicanyi n'ayandi mabi akorerwa abanyagihugu guta mu mvuto bamwe n'abandi amajambo abiba urwanko gucanamwo hamwe no kutihanganira mu vya politike. Amerika yemeza kwivyo kibandanya rero mu Burundi. Mwitangazo Prosper Ntahorwamiye yasomye umunsi rero yasavye Perezida wa Amerika kurimbura neza agasubira kuvyo yashikirije muri iyo kete ryo mu kwezi kwa 11 n'inkuru ya mugenzi wacu Diane Nahazwe.
U Burundi ntibubangamiye na gato umutekano mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imigenderanire yacu n'ibindi bihugu canke amahoro mu karere nk'uko iryo tangazo ribivuga rifatiye ku migumuko yabaye igeragezwa ryo gutembagaza inzego zatowe n'abenegihugu n'ingene u Burundi bwagiye burasotorwa kuva mu mwaka w'2015. Leta y'u Burundi yashaka guhumuriza umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump leta yiwe n'abenegihugu ba Amerika bose ibamenyesha ko Burundi ari gihugu cipfuza amahoro n'umutekano kandi kirajwe ishinga no gutsimbataza mu gihugu hagati no hanze y'imbibe zacu nkuko bigaragarira mu twigoro no kwitanga ku Burundi mu kugwanya iterabwoba. Umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika arazi neza kuruta abandi ku ingabo z'u Burundi ziri mu gihugu cha Somalia no muri Repubulika ya Central Africa zitagiye kugwanira canke gukingira inyungu z'u Burundi, ahubwo imbere ya byose ziri gukingira inyungu z'amakungu muri rusangi atanke kane za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo. Twisunze ibyo twashikirije, leta y'u Burundi isaba ahubwo umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurimbura neza ahagaze kuvyerekeye u Burundi bikenewe ahagarike ibyo yashikirije binagoye
gutangura.
Urero yari bwana Prosperi Ntahorwamiye wasomaga itangazo ku byerekeranye n'u Burundi. Inkuru turaza tuzakomeza kubakurikiranira. Komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare mu Rwanda irasaba abanyarwanda bari mu mashyamba y'igihugu gituranye cya Kongo gutahuka mu mahoro batarindiriye ko amasasu avuga. Ni nyuma yaho abanyarwanda barenga 1400 kwa gatandatu w'icyumweru gishize bacyuwe n'igisirikare cya Kongo kikabashyikiriza leta y'u Rwanda. Mugenzi wacu Temistocle Mutizima hatugezaho ibindi kuri inkuru.
Nahagana mu masaha 10 zishyira saa 11 z'umugoroba wo kuri iki cyumweru mu nkambi ya Nyarushishi iherereye mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, abanyarwanda batahutse barajya gufata bimwe mu bikoresho by'isuku by'ibanze, ibiryamirwa, imyambaro ndetse n'inkweto zo mu bwoko bwa bodaboda. Abandi nabo ku ruhande bamwe bicaye abandi baryamye aho mu kibuga bategereje ko bagerwaho. Abo ni abatahutse kuri wa gatandatu bose hamwe barasaga 1400 ku mubare munini nk'uko inzego z'ubutegetsi zibitangaza. Bagizwe n'abana basaga 100,000. Benshi muri aba ubutegetsi buravuga ko ari abagize imiryango y'abahoze mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, barimo na 291 baheruka gutahukanwa mu Rwanda bavanwa aho muri Kivu y'Epfo. Madame Seraphine Mukantabana ukuriye komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu by'ibanze barimo gukorerwa aha mu nkambi y'agateganyo harimo n'ubuvuzi kuko hari umubare munini w'abaje barwaye.
Nk'ejo ngira ngo hasuzumwe abantu barenze 200 bigaragara ko barwaye ari indwara z'imiswi, ari kokorishe, hari abana bakekwa ko bafite iseru, abarembye bagiye mu bitaro, ariko n'abandi bakekwa ko baba bafite indwara zanduye tukabashyira ukwabo kugira ngo batanduze bagenzi babo ari nako bakurikiranwa.
Benshi baragaragaza intege nkeya isuku haba ku mubiri no ku myambaro, urabona ko nayo ari nke. kubiboneka ku maso kandi bamwe mu bana baragaragaraho ibimenyetso by'indwara ziterwa n'ibura ry'imirire iboneye. Intandaro y'ibyo baravuga ko ari ubuzima bari babayemo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Epfo.
Aho twabaga siko ndabanashiraga ku munwa ko twari dutunzwe no kuburara. Natwe tugira ngo twabibonaga tuba twarabiryaga, none si ko twabwirirwaga tukaburara tukongera tukabwirirwa tukaburara batwimye ibiryo ngo turi abanyarwanda.
Ubuzima bwa tubayeho nyine kari ubw'ishyamba n'intambara duhora twirukanka, nta bundi buzima nabyo.
Impamvu ku cyatumye baguma mu mashyamba ya Kongo ziratandukanye, ariko zirahurira ku isura itari nziza bari bafite ku Rwanda.
Nageze muri Kongo nshakiramo umugabo, bituma iyo sensibilisation y'uwo mugabo sinari gutanga umusiki. Aho apfiriye mbona ntashoboye gucyura abo bana mu muryango utanze, ariko noneho ntambarira ducyura.
Kwa tugiraga ngo mu Rwanda ni habi naho hagera se tukibera mu mashyamba, nahabonye ari heza rwose, ahubwo ko babivuze nabonye ari ukubeshya.
Twagezeyo abenshi tujya tugerayo nyine tugahinga tukarya tukumva nta kibazo dufite. Nuko rero tubayo guco tu kugeza igihe nyine baze kudushikira biba guco.
Aba bavuga ko ibitero by'ingabo za leta ya Congo FRDC byabatatanyije ku buryo nubwo bo bishimira ko bashyitse aha mu Rwanda batazaho bamwe mu bagize imiryango yabo baherereye nyuma yo kurorongotanira mu mashyamba ya Kongo. Impungenge nyinshi zikaba ku bari basanzwe ari abanyekongo kavukire bakaza gushakana n'abanyarwanda ubu batakiri kumwe, bakibazaho bazerekeza umunsi bavuye aho Inyarushishi.
Umutware n'undi mwana barabuze intambara, umwe yarerukaga umwe akanyurize n'undi ze guca.
Kavukire yanjye ndi umukongomani wuzuye, niko nabashakiyemo. Ari mu pori ni ariyaza. Cyambere cy'uwabo si imazi, ubu ndi kupfa kugenda utya usibye ko yambwiye ngo iwabo ni igitarama hunyamabuye zashogwe serire Nyamaganda. Niko yambwiye ko
ngende umukongomani wikatanga nge nashatse mu Nyarwanda, iwabo ni hano ibutare. Nuko twaje tubonye hano.
Ubundi se uzi uwo muryango w'umutware wawe uburyo uzagerayo bakaba bakwakira?
Sinabazi, cyokora hari mu bofu wanjye nabo bamufashe ari muno, ni we uzi wabo w'umutware wanjye.
Ubuyobozi bwa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bahoze mu gisirikare yariko igasaba abo bose bakiri mu mashyamba gutahuka hatagombye kongera kuvuga andi masasu.
Nagira ngo rero sabe bagenzi bacu abanyarwanda bari muri Kongo, Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bagihari bagifite umutsi ukomeye wo kuvuga ngo bararwana baragira gute. Kongo ntabwo ari igihugu cyabo, igihugu cyabo ni u Rwanda. Nabasabaga yuko bashyira intwaro hasi, ntacyo barwanira na gitoya, bagashorera aho bafite, ngo ndabwira abo bakomanda bagataha mu mahoro amasasi atagombye kuvuga.
Kugeza uburetse ab'igihumbi 471 bacyuwe kuri uyu wa gatandatu aha mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi, ubutegetsi buvuga ko harimo abandi barenga 430 baherukaga gucyurwa n'ishami rya Loni rishinzwe impunzi HCR, bose hamwe bakaba bashyika 190. Inzego z'ubutegetsi zikavuga kandi ko 291 b'igitsina gabo batahukanywe mbere yaba bo bari mu kigo cya komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare cya muto bo mu majyaruguru y'u Rwanda. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle Mutijima. Tugaruke noneho inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump abaye umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu mu mateka yacyo. Abadepite bashyizeho ikirego ku mugaragaro, hari byo bita impeachment mu Cyongereza, aregwa gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Abandi babiri barezwe n'umutwe w'abadepite mbere ni Andrew Johnson na Bill Clinton. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi akomeza inkuru.
Andrew Johnson yabaye president wa 17 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yategetse kuva mu 1865 kugera mu 1869. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri 1868, umutwe w'abadepite wa Congress waratoye umuhamya ibyaha birimo kwica itegeko rigenga imikorere y'umukuru w'igihugu, Tenure of Office Act, ryamubuzaga kwirukana ku mirimo yabo abakozi bakuru ba leta baba barashyizweho binyuze muri Sena no gusuzugura Inteko Ishinga Amategeko. Sena yakiriye ibirego itangira urubanza ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatatu 1868. Abadepite batatu George Boutwell, Benjamin Butler na Thaddeus Stevens nibo bari bahagarariye umutwe w'abadepite muri Sena nk'abashinjacyaha. Naho ababuraniye Perezida Johnson na banyamategeko William Evarts, Benjamin Curtis na Henry Stanbury. Urukiko Sena rwari ruyobowe na Perezida wa gatandatu w'urukiko rw'ikirenga Salmon Chase. Uru rubanza rwamaze hafi amezi atatu. Abasenateri 35 batoye ko nta cyaha Andrew Johnson yakoze, naho 19 bemeza ko ahamwa n'ibyaha. Hari hakenewe amajwi 2/3 by'abasenateri, ni ukuvuga 36 bamuhamya ibyaha kugira ngo ahite ava ku butegetsi. Nuko rero Perezida Andrew Johnson yarusimbutse habuze ijwi rimwe rukumbi gusa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa kabiri warezwe n'umutwe w'abadepite muri Sena ni Bill Clinton, perezida wa 42 wategetse kuva mu 1993 kugera mu 2001. Inteko rusange y'umutwe w'abadepite yatoye ibirego bibiri ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 mu 1998. Bill Clinton yarezwe kubeshya ubucamanza hejuru y'indahiro yo kuvugisha ukuri no gutambamira ubutabera. Byose byaturutse ku makuru yabaye kimomo mu gihugu ko Perezida Clinton yagize ihabara umwana w'umukobwa wimenyerezaga akazi muri Presidence White House witwa Monica Lewinsky wari ufite imyaka 22 y'amavuko. Urubanza rwa Bill Clinton rwatangiye muri Sena ku itariki ya 7 y'ukwa mbere 1999. Clinton yarahagarariwe n'ikigo cy'abanyamategeko cyitwa Williams and Connolly. Umutwe w'abadepite wohereje abadepite 13 kuwubera abashinjacyaha. Urukiko Sena rwari ruyobowe na perezida wa 16 w'urukiko rw'ikirenga William Rehnquist. Urubanza rwamaze iminsi 21. Ku kirego cya mbere, abasenateri 55 batoye ko nta cyaha Bill Clinton yakoze, naho 45 bemeza ko kimuhama. Ku kirego cya kabiri, abamuhamije icyaha n'abakimuhanaguyeho barangana 50-50. 2/3 by'abasenateri, ni ukuvuga 67, byagombaga kumwemeza icyaha byibura kimwe kugira ngo ave ku butegetsi, ntibyagezweho. Bityo Bill Clinton agumaho kugeza arangije manda ye. Radio Ijwi rya Amerika. Perezida Trump ni perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bamubanjirije bose babiri, Andrew Johnson mu 1868 na Bill Clinton mu 1999, nk'uko rero tumaze kubibona nibo bonyine barezwe n'umutwe w'abadepite muri Sena. Baraburanye, baratsinda, baguma ku butegetsi. Naho uwa gatatu wari hafi cyane kuregwa, Richard Nixon, yeguye ku itariki ya 9 ukwezi kwa 8 1977. Inteko ishinga amategeko ikimukoraho amaperereza itaragera rero ku rwego rwo gutora no kwemeza ibirego. Yamukekagaho ibyaha byo gutambamira ubutabera no gukoresha nabi ububasha bwe bw'umukuru w'igihugu.
Urakoze Thomas kuri inkuru yerekeye cyane cyane ikirego cyashikirijwe n'abashinga amateka cyagirizwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. kumusi wagatandatu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igicezo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,663 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twizere ko mukomeje gusoza umwaka neza iminsi mikuru iregereje ya Noheli n'ubunani. Reka rero tube tubashyira muri mudu tubumvishe kamwe mu turirimbo twa Noheli, indirimbo ya Shin Kingston, Drama Boy.
Kingston, yeah. So I me say, yeah. Come, they told me, ba-ra-ba-bum-bum, a newborn king to see, ba-ra-ba-bum-bum, our finest gifts we bring, ba-ra-ba-bum-bum. I am a poor boy to burr up a bum bum. I have no gift to bring, burr up a bum bum. Wishing everybody a big happy holiday.
Makuru twabashije mu kanya twabwiye ku murwi w'intagondwa za Kiislamu mu gihugu cya Somalia. Al-Shabab watangaje ko ari wakoze igitero cabiri ku hoteli yo mu gisagara ca Galkayo mu ntara ya Mudug ku munsi wa gatandatu. Ico gitero cahitanye ubuzima bw'abasivile indwi nk'uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru Reuters.
Twabwiye kandi ko kuri uyu wa mbere Abanya-Iraq ibihumbi bigaragambije mu murwa mukuru Baghdad no mu bindi bice by'igihugu nyuma y'uko abanyapolitiki bahushije itariki ntarengwa yo gushyiraho minisitiri w'intebe mushya yagombaga kuba yashyizweho mbere ya saa sita z'ijoro mu ijoro ryakeye.
Umukuru w'inkoramihete mu gihugu cya Algeria, Lieutenant General Ahmed Gaid Salah, yagize uruhara ruhambaye mu ikurwa ku butegetsi rya Perezida Abdelaziz Bouteflika. Yitabye Umuremyi uyu munsi kuwa mbere. Urupfu rw'uyu musirikare yari afite imyaka 79 rucite mu gihe mu gihugu cya Algeria hagize iminsi haba imyerekano itavana ko yo gusaba ko abategetsi b'icyo gihugu batanga imihoho maze n'abasirikare bakagabanya uruhara mu byerekeye politika.
Mu Faransa habigaragambya basakiranye na polisi kuri uyu wa mbere kuri station ya gari ya moshi i Lyon mu gihe imyigaragambyo mu gihugu hose igeze ku munsi wa 19. Barasaba Perezida Macron amavugurura ajyanye na pansiyo ku bakozi mu nzego nyinshi za leta n'ibyerekeye kuzamura imyaka y'amavuko ku kiruhuko cy'izabukuru ikaba 64.
Shuti mwese mwana kuri kiranye amakuru yo kuri isaha turabashimiye cyane ngose turashimiye engineer yadufashe mu bya bw'izuma tukadushimiye kandi na facile yadufashe kugiranya ikiganiro turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.